ibibazo ngenderwako. Ingorane nyamukuru nuko mu gihe habonetse akazi canke habonetse amazu n'abantu n'uburyo batekereza abanyafurika nuko kibazo gikuru. Batubwira ko tudashobora kwizigirwa ngo kuko ara abanebwe. Ibi biragoye cyane kubirwanya gusumba kurondera inzu. Imirwi y'inganiro muri South Australia. Abantu bafashije mu mirwi y'inganiro hamwe n'abandi batanze ivyiyumviro harashimitse ko zitizi z'uburaro bwiza no kwinjiramo abanyafurika bafise akaranga ka Australia bafatiye kubitandukanya biboneka. Habayeho ivyumvikanyweho vyinshi vyakozwe n'abagize imirwi yo gufasha n'abajejwe n'abafitemo inyungu kuko abanyafurika bafise akaranga ka Australia bavuye n'ivangura ry'amoko riboneka n'itaboneka kubijanye n'akazi, uburaro, indero, amagara y'abantu hamwe n'ibijanywe n'ubutungane. Utaravye ko baje arabimukira impunzi canke ko baje abagira neza kumara igihe gito canke kuhaba burundu. Bemeje ko bagiwe uvangura rifatiye ku bwoko canke ivyiyumviro bifatiye ku bwoko mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'uko biri, benshi mu Banyafurika bafise akaranga ko muri Australia biyumvira ko ari kimwe mu bintu vyacinyije agateka kabo kubangana kw'abanyagihugu kwabo. Utangura kwiyumvamo ko ata kibanza na gitoya ufise ugataka gashasha ugaca wiyumvira ingene bizogendera abana muri kazoza. Nta nkeka iyo ngorane ifatiye kwivangura ry'ukoba ari yo ntambanyi ry'umukuru ituma batabonwa nk'abanyagihugu nk'abandi. Iki nico nkera ubwoba cyane. Umurwi w'ibiganiro New South Wales. Abafasha impunzi babonye ko ibibazo bifatiye ingene hamwe n'uburyo bafashwamo, ingene ibikorwa bitandukanywa n'akarangura, ingene bafatwa mu bijanye n'imibano nk'impunzi shasha canke ibimukira. Ikinyuranye n'ivyo, ingorane nyamukuru n'ukuntu abo bagize imirwi bikubira ko imfashanyo zose zigenewe abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Benshi bavuze ko uko kwigungira ko kwibikorwa hamwe no kwivanga vyatumye haba ukudatahura ibintu no guteza imidugararo mu miryango. Ivyo navyo bikonona ukubana kw'abagize imiryango. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bavuze ko kandi intonde z'inyigisho muri kahise imico n'imigenzo yabo hamwe no kuba baraciye ubuhungiro byari kubasha korosha ingene bakira impunzi hamwe no gukorana neza n'iyo mirwi. Mu buryo bwiye yaguye haciyeho kwerekana uruhara rw'abanyafurika bafise akaranga ka Australia nk'abafasha mu iterambere no gushira mu ngiro intonde zimwe n'inkorwa bitandukanye. Imirwi y'impunzi yabashijwe gufasha n'abagira neza bose baratanze ivyiyumviro vyiza vy'ingene hoba akarusho mu bisata nyigisho, ubuzi, kwiga amagara y'abantu, uburaro n'ubutungane. Imirwi y'ibiganiro yarerekanye ko ingorane nyamukuru abanyafurika bafise akaranga ka Australia bafise harimo kandi uburyo baronka inkuru, inyigisho no gufasha imiryango mu gushikiriza ibibazo bijanye n'agateka k'umwana no gukubagurwa mu miryango.